Igenekerezo cumi n'umunani Rusama, umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe. Ishyirwako ry'agahengwe ku ngingo zisanzwe zo kwirinda icyorezo mu karere k'umugwa mukuru Capitale Nationale gasanzwe karashyizweko ibara ritukura. Ku biraba amasaha ntarengwa yo gutaha imuhira guturuka ku igenekerezo mirongo ibiri n'umunani Rusama bizokugwako. Ku biraba ingingo yo kwambara agapfukamunwa canke maske guturuka ku igenekerezo mirongo ibiri n'itanu Rusama bizoshirwako agahengwe mu gihe abantu bariko barahurira hamwe ari benshi ahantu habo bwite hihariye, kandi kikaraba abantu bazoba bamaze kuronka urucanco ubugira kabiri. Abakora ibikorwa by'ubudandazi buto buto butari ingirakamaro cyane n'abakora ibikorwa byo gusukura imibiri y'abantu bemerewe kugurura. Ibigo bicungera abana bato cyane navyo byemerewe kugurura. Ingando z'abana bato cyane birirwamo cyangwa bakoreramo ibiruhuko zizugurura guturuka ku igenekerezo mirongo ibiri n'itanu Ruheshi. Amashure abanza yemerewe gufungura. Amashure yisumbuye yemerewe gufungura. Aha kandi abana biga mu mwaka wa gatatu, wa kane ndetse n'uwa gatanu w'amashure yisumbuye bajya mu ishuri umunsi umwe kuri ibiri. Abiga mu mashuri makuru ya college cyangwa amashure ya kaminuza babandanya amasomo yabo hifashishijwe uburyo ngurukanabumenyi. Ku biraba kuba abantu bahurira hanze ari benshi ahantu habo bwite hiherereye guturuka ku igenekerezo mirongo ibiri n'umunani Rusama bizoba vyemewe. Ahariko ntiharenzwa igitigiri c'abantu umunani canke abantu benshi ariko baturuka mu ngo ebyiri zitandukanye. Aha kandi bategetswe kubandanya kubahiriza ingingo yo guhana intera y'imetero ebyiri hagati y'umuntu n'undi. Guhurira mu rugo cyangwa guteranira mu rugo abantu ari benshi mu nzu imbere ntivyemewe. Kuba abantu bateranira hamwe ari benshi bariko barakora ibikorwa by'ubusabane ahahurira abantu benshi biremewe, ariko ntibarenza igitigiri cy'abantu umunani, kandi babandanya kubahiriza ingingo yo guhanahana intera y'imetero ebyiri hagati y'umuntu n'undi ndetse no kwambara agapfukamunwa ariyo maske. Ibikorwa bihuza abantu benshi bariko barasabana canke bakora ikindi kintu gituma bahurira hamwe ari benshi mu masare manini manini akodeshwa canke ahahurira abantu benshi ariko hakinze ntivyemewe. Abasanzwe bakorera akazi mu biro bategetswe kubandanya gukorera akazi imuhira. Ku biraba abadandaza ivyo kunywa canke bare guturuka ku igenekerezo cumi n'imwe Ruheshi bazemererwa kugurura ahariko bakirira abaguzi hanze ku mabaraza kandi bagakurikiza amabwiriza yihariye. Ahangaha baremerewe kwakira abantu bakuru babiri bujuje imyaka y'ubukure canke abantu benshi ariko baturuka mu rugo rumwe. Ku biraba abadandaza indya canke amaresitora guturuka ku igenekerezo mirongo ibiri n'umunani Rusama bemerewe kugurura ariko bakakirira abaguzi hanze ku mabaraza. Ahangaha amabwiriza agomba kubahirizwa nuko ku meza amwe harashobora kwicara abantu babiri bakuru bashobora kuba baherekejwe n'abana bato bataruzuza imyaka y'ubukure canke abantu benshi ariko baturuka mu rugo rumwe. Inkino n'imyidagaduro ibera mu nzu imbere iremewe, ariko aha bikogwa umuntu ku giti cye canke hari babiri babiri canke abantu benshi ariko baba mu rugo rumwe. Ivyemerewe kugurura naho abantu bogera arivyo piscine, aho abantu bakinira inkino ya tennis canke inkino ya badminton canke aho abantu banyerera ku rubura. Inkino n'imyidagaduro bikoregwa hanze biremewe gukora, aha ngaha ntibemewe kurenza igitigiri c'abantu 8 canke abantu benshi ariko baturuka mu rugo rumwe. Aha inkino zemewe nizo abantu bakina batabasha gukora nako. Guturuka ku igenekerezo 11 Ruheshi, ibikorwa by'inkino canke imyidagaduro abantu bakora batariko barakora nako kandi biko biracungerwa n'umuntu bizoba vyemewe, ariko ahangaha ntibemewe kurenza igitigiri c'abantu 25. Kubiraba inzu zerekanirwa ko ibitaramo ndetse n'amasinema haba imbere canke hanze. Guturuka ku igenekerezo 21 Rusama, ivyitwa Cinepark bizemererwa kugurura. Hama guturuka ku igenekerezo 28 Rusama, bizoba vyemewe gukora amatsinda y'abantu 250 mu masare yakira abantu m'imbere canke amastade yo hanze adasakaye, aho abantu bagura imyanya yo kwicarako mbere yo kwinjira. Aha ariko bemerewe kwakira igitigiri ntarengwa c'abantu 2,500. Kubiraba ibikorwa vyose bibera hanze guturuka ku igenekerezo 25 Ruheshi, birashoboka ko abantu bazobasha kwitabira ibirori bisanzwe bizwi nka festival canke ibindi bikorwa vyose bihuza abantu benshi. Aha ngaha igitigiri ntarengwa c'abantu kigomba kuba 2,500. Aho abantu basengera mu nsengero bemerewe kubandanya gukora, ariko igitigiri ntarengwa n'abantu 25. Ibijyanye no gushingura abatabarutse ndetse n'ibirori byo gushingirwa mariage biremewe, ariko ku gitigiri ntarengwa c'abantu 25. Hanyuma ingendo hagati y'uburere nazo ziremewe.